Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki ya 29 ukwezi kwa 9 umwaka w'2018. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mudukurikire kandi aho muri hose no ku mirongo migufi kugera saa 2 turi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Dutangiriye ibiganiro by'iki gitondo ku makuru y'u Burundi na Loni ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu na Nketi. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru rero, inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni ikorera i Geneve mu Busuwisi yaraye yongereye igihe cy'umwaka umwe komisiyo ishinzwe gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 4, 2015. Uburundi bwatoye oya kubera ko butembera iyi komisiyo. Ku cyemezo cya Loni, mugenzi wacu Nkundikije yaganiriye n'ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye i Geneve, icyicaro cya kabiri cya Loni.
Ubwa mbere leta y'Uburundi ntiyatangaye, ubwa mbere iyi komisiyo yagiyeho nta na rimwe leta y'Uburundi yigeze yemera. Byumvikane rero yuko abayishizeho mu buryo novuga ntibutandukanye n'ukuntu byama byagenze, kuko iyo bagomba gushiraho itohoza nk'iryo, umugwi ujejwe itohoza nk'iryo, bisanzwe igihugu byerekeye hamwe n'abashizeho ico ciyumviro baraje hamwe bakumvikana ingene ibintu biza kugenda.
Muri ko mutubwira ko uyu murwi utazokora ibikorwa uzoba washizwe?
Sitwebwe tugena kukora no kudakora. Ico tumenyesha nuko leta y'Uburundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize guhonyora mu gihugu c'Uburundi ngo baje gutohoza.
Muvuze kandi byo gukorana akanama mpuzamakungu kajejwe agati ya kaza muntu kasabye ko kosubira gukorana neza n'Uburundi aho Burundi akukamo katewe bwa kakiye gute.
Bwa mbere bisabwa ariko nuko gusa usanga abantu bikunda iyo hajya ugombye kurondera kumvirizwa wenyene ariko ntiwumvirize uwundi ngo wumve nawe cyashikirize icarico, maze mu ntango ibintu bifate umurongo wumvikanywe ko ibikurikirana ibe nibi. Urondera ko ibyo wawe bica mu ngiro mugabo uwundi nawe yarafite uburenganzira kuvuga ati nanje sindabyemera. Rero nuko ubwa mbere uwo mugwi warakoze ukora umwaka abawugize ntibigeze bahonyura mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bashikirije n'ibyo bakuye hirya no hino, na cyane cyane yuko twagaragaye neza katana kimwe gishasha bigeze bashikako kuko begeranije ibyo bari ibyari byarashizeho n'umugwi wa mbere wari washizeho igihugu cy'u Burundi kibyumvikanye ko n'abari bawushizeho icyo bise ntuzi enquete independente des Nations Unies.
Leta y'u Burundi yaratangaje ko abari bagize uwo murwi basohoye raporo batazosubira guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi mu gihe akanama kishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agati ya kazira muntu kogena abandi bahinga leta y'u Burundi yobemera.
Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga yuko batazosubira guhonyoza ikirenge. Iyo mvugo ucumenga ni nk'uko baba barigeze bahonyoza ikirenge mu Burundi nta n'umunsi n'umwe. Ndiko ndavuga aba bagize uyu mugwi witohoza uhari ubu. Ariko rero aba bari bawugize leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha yuko itakeneye kubabona ku butaka bwayo. Naho byogenda gute ubu rero ubajije uti mbega none nk'ubu boge n'abandi leta y'u Burundi yobemera? Ingorane s'abantu, ingorane n'uwo mugwi. Uwo mugwi rero mu gihe leta y'u Burundi itawemera abawugize nta ngorane bafitaniye na leta, ariko ndiko ndavuga bashasha bo bawunjemwo kuko ababo bo bawurimo uyu munsi baramaze kugaragaza aho bahengamiye ari naco gicatumye leta y'u Burundi ifatirya ngingo. Rero abo bashasha abo bo baje leta y'u Burundi ntikeneye kumenya n'abari bo. Igihambaye no gutahura yuko uyu mugwi leta y'u Burundi itawemera, itigeze yemera yuko ko ikorana nawo.
Hari abashaka kwibaza ko kubona leta y'u Burundi yanka ko harungikwa umurwi ko bari kugira ngo inegeze nk'agateka kazi na muntu ko bagatozwa aho muhavuga kwiki.
Emwe ibyo iyo biratangaje kabisa. Mbega none burya uyu mugwi ni wo ku isi nzima ufise ukuri ushobora kuvuga ukuri busumba abandi bantu bama baje mu gihugu cy'u Burundi. Genda utohoze urabe nk'ubu Union Africaine ishyirahamwe rya Afurika ibyo rihejeje gushikiriza ku bijyanye n'ingene mu Burundi bimeze. Genda urabe ibyo uwo muserukizi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU yashikirije nyakubahwa Michel Kafando, abo bose n'abandi banyacubahiro batari bake bama baje mu Burundi bagaharonka kanya ko gutembera hirya no hino barashikirije uko ibintu byifashe. Mugabo aba bantu barondeye yuko ishyirahamwe rya Buraya byarondeye ku nguvu yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ntigigeze byemera yuko abandi bashobora kuvuga ukuri. Naho rero ibintu bihagaze hamwe umuntu yibaza ati mbega none buge kiriko kirarondegwa n'ukuri mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu canke n'izindi nyungu.
Tabu Renova, ambasaderi aserukira Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve kabaseruka kandi n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ari afite icyicaro i Geneve. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tugane.
Ndabakengurukiye.
Ikimara kongererwa igihe cy'umwaka umwe, komisiyo ya Nketi ya Loni ku Burundi yahise isaba leta y'u Burundi kwemera noneho gufatanya nayo. Amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mu Burundi yari yarasabye ko iyi komisiyo yongererwa igihe, arashima icyemezo cyafatiwe i Geneve. Akat ni rimwe muri yo. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye n'umuyobozi wa Akat, Maître Armel Niyongere.
Byatunezereje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye leta y'u Burundi yuko ibiriko biraba mu Burundi, ubwicanyi buriko buraba, amakungu abikurikiranira hafi. Naho badashobora kwinjira mu Burundi, murabona ko bagira icegeranyo cigenga c'abahinga, tusiganyuro kirafasha cyane ko amakungu abona neza ibiriko biraba mu Burundi. Ibyo rero biriko birakogwa n'abahinga nk'abajya ba ONU, ibiba ari ibintu bisanzwe bituma amakungu akurikiranira hafi ibiriko biraba mu Burundi, akawungira gasaba n'icyo kugwa kugira ihungabanya gatoya kazi na muntu rihagarikwa.
Tukivuga ivyabo baba barakoze ayo mabi, abo bahinga batatu ba ONU imbere yuko bahabwa gasopo kutongera kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mu ntango zo kwa cenda bamaze gushira ahabo n'ico cegeranyo kitavugwa ko rumwe n'impande zose, baravuze ko baza bafise amazina y'abo baba barakoze ivyo vyaha. Hari ikigiye gukurikira kujanye n'ivyo vyayo mazina mu gutungana.
Ayo mazina bavuze baravuze ko ari mu ibanga bazuyashikiriza ubutungane, bavuze ubutungane bazuyashikiriza. Ariko menye yuko ivyo vyegeranyo ayo mazina yari gwarandikwa berekanye neza uruhara rw'umwe mu bwicinyi buriko buraba abo bantu bibashira gati mu gihinyo yuko binyegeje, bamenye yuko ayo mazina bazoyaha ubutungane kandi bazokurikiranwa. Hama cerekeye yuko badashobora gushika mu Burundi, naho Burundi bwova muri iyo nama y'agateka kazi na muntu, uwo mugwa amatohoza ubandanya ukora akazi kabo.
Iyo ngingo yafashwe no munsi yuko abahinga ba ONU bongerezwa ikiringo cy'umwaka umwe, yashigikiwe n'ibihugu bitandukanye biharugwa muri 2023. 17 ntivyagize ico bivuga. Muri ivyo 17 ahanini bigizwe n'ibihugu vya Afrika. Mu bihinsiguri yahe
nitwovuga yuko vyashigikiye Burundi mu kwanka gutora ico cegeranyo cungera ikiringo mugwa amatohoza mpuzamakungu, ahubwo iyo mugwa w'Abanyafrika baza kwiyamiriza ico cegeranyo, ico cegeranyo murabona ko itari kurengana. Ariko ko baciye basiba nuko bavuze bati ntaco tubivuze ko reka tureke bibandanye, bashigikiye ico cegeranyo uravye inyifato bagize uko iyo batora oya ico cegeranyo cari kurengana. Nibaza ruko ko ari nyifato abanyafrika bama batora mu gushigikirana mugo badashatse gushigikira mu kwerekana yuko bashigikiye Burundi yuko batari ko barabugwanya, ariko murabona ko bataba ariko barabushigikira kuko abo batacu bayivuze ko nibaheza ngo baharugwe mu bavyansa cyane mu bavyemeye.
Maître Armel Niyongere ijugi Amerika yabashimire kuri kano kanya muri haye.
Murakoze cyane.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byose kandi n'amakuru mubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibagezaho amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyacu 18 muri kumwe na Juliane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose bacabumva ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko hariho n'abatutsi bishwe ngarutse 93 uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene.
Uyu ni Musenyeri Jean Louis Nahimana aramutsa umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ahasigura ko hataragira ko hubakwa ibimenyetso byo kwibuka abaguye mu bwicanyi butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye ubukene bw'amazi ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri Ongwe ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umenyesha ko utabajije kugira ngo hashingwe icibutso ciho nyabwoko bivugwa ko gyo bajya sikorewa abahutu mwaka 1972 ni nyambeho muri commune Giheta y'intara ya Gitega. Musenyeri Jean Louis Nahimana rongoye uyo murwi yemeza ko kugira ngo hemerwe ko ariho nyabwoko ryakozwe hari bitegerezwa gukurikizwa kuko atawicira urubanza n'umuhuza w'abarundi asigura ko hamwe imirwi andukanye yoshenga ivyibutso ataco bizofasha mu kunywanisha abarundi na rijya umugwi CVR utararangiza igikorwa cawo washinzwe co gutohoza kuri ubwo bwicanyi butandukanye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko umugwa arongoye utigeze ubwishwe inama canke ubazwe mu gushinga icibuzo ku musozi wa Nyambeho muri commune Giheta intara ni Gitega. Uyu arongoye umugwi ujeje gutohoza ivyashikiye abarundi kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza ko gushinga ico cibuzo habaye kwihenda no guhonyanga amategeko
nta ruhara tubifisemo nta wigeze gisha inama. Ica kabiri naco nuko kugira ngo hemezwe cese yuko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamwe kugira ngo habe honyabwoko nuko haba habaye icifuzo cyo kuzimanganya ubwoko ibyo rero ntawo byemeza ubu kuko ntawo rabitohoza agahaze ahiwacu yo hageze ku muntu ashira mu kibanza kimeso nkico nuko iyo umuntu akarasaba ko atunganirizwa nashaka gucayicira urubanza wenyene ntawushaka kuba parti yongera be juge mu rubanza rumwerekeye.
Jean Louis Nahimana avuga ko adatahura ingene harabihuta bagatanga kumenya ivyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitohoza. Warongoye Severe asaba babuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye u Burundi amoko yose yabuze
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho turacari ku kivi ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barebe ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye.
Mu nama n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abajije kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biriko birakogwa ataco biza gufasha mu kunywanisha abarundi. Nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi CVR wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushingwa icibutso kimwe gusa.
Nyimba nibuka neza amategeko agenga CVR haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe arone baza yuko by'ukuri ibiriko bya byari kwiye kurindira CVR gatanga icegeranyo hanyuma ikagira recommendation imbere yo kuraba yuko mbega aho bikibutso cy'abapfuye mu 2002 ibyo heza bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ibyabo abandi byabo bishobora gutuma otisi sociale ihungabana kandi twari twifuza yuko by'ukuri abarundi bokomeza amahoro n'umwumvikano
umuhuza w'abarundi natavuga ico agiye gukora kugira amategeko akwirikizwe yemeza ko ivyabaye bibabaje ariko atavyokogwa kugira bibandanye bicanishamwe abarundi ahubwo hoshigwe imbere ibituma abarundi banywana
byacitse byarashitse kandi birababaje kandi twese ni ngombwa yuko tuja mu logique yuko kugira tuti ntibize bisubire kandi kugira ntibize bisubire ikibutso coza kirabitwibutsa kirakenewe ngo kibe ikibutso rusani twese dushobora guhurira ikibutso ro kirashobora gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu byarabaye nibibi ntibize bisubire mugabo ni byiza yuko ngeza ikabicitse rusange
ivyapa by'icibuso cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri komine Giheta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwiheze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashyirahamwe y'abahutu bacise ku icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri zemeza ko icyiyumviro n'ibikorwa byo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'icibuso byatangujwe mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenuye tuvi Bujumbura dukubitira Kigali aho umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda kuno wa gatatu ataburanishije ubujurire bw'urubanza ruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinapol Rwigara ruregamwo ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i Kigali Eric bagira ubusa kurikiranira hagufi ivya runo rubanza
Umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rwita y'umurengera uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ruraregera kandi kwishyura amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza Ikigo Rwanda Revenue Authority muri urubanza cyatanze inditizi zo kutakira ikirego ari nazo zihariye iburanisha rya none abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo Maître Clément Gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited rwatanze ikirego mu mitagihe bisunze ingingo z'amategeko babwira urukiko kutishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere akijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenyi umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa nawe yisunze ingingo z'amategeko Maître Rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe ku muburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakiriye icyo kirego Yavuze ko iyo Rwanda Revenue Authority sanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa bityo agasanga inzitizi y'abunganira Rwanda Revenue Authority ntarema ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru Abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cy'anyacyuregera urukiko yagombye kubikorera mu mpera za 2017 nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza yabivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera kandi komiseri mukuru ngo yasubije ku busabe bwabo nta shingiro bufite kuri ingingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi 30 ahereye igihe yakimenyeshejwe aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha ikigo Rwanda Revenue Authority cyasubije uruganda rw'itabi rwa Rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposta abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi baruwa ya komiseri yagejejwe mu iposta inshingano ze zo kusubiza umusoreshwa muri uru rubanza ariwe PTC uruganda rw'itabi rwa Rwigara zari zirangiriyeho ubunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara ariko wakabisobanura ukundi aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposta icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposta bandikamo wafashe ubutumwa bwe yibukije kandi ko wanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho ko ahubwo muri icyo gihe iposta ikora inyandiko mvuga igaragaza ko yabwanze nyiri ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru Ruganda rwo kwa Rwigara rwakigejejweho n'iposta ku itariki 31 z'ukwezi kwa 2017 babona gutangira kuregera urukiko. Uru rubanza Ruganda rw'itabirwa Rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kishyuza uruganda rw'itabirwa Rwigara kayabo gakaba kaba miliyari 6 z'amafaranga n'imisoro umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki. Ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa. Kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta y'u Rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mu cyamu na rimwe mu mitungo ya Rwigara mu buryo ba nyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko kandi ikirego cyari mu rukiko, bibaye ngombwa ko abarega batsinda Leta byazarangira bite. Ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa Rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi. Aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara byibutsa Maitre Vedaste Habimana wari ukuriye cyamunara ya stock y'itabi y'uruganda rwabo.
Nk'uko nta mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko, iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi. Ndetse uyu munsi samunani hari urukiko, hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara. Murabizi ko twatanze ikirego cyihuse. Baduhaye uyu munsi rero samunani. Nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyiri bintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze. Namwe murabizi amategeko murayazi, nubwo ari ukuyirengagiza kose amategeko murayazi. Mushobora kubyanga ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira.
Iyo cyamunara ishoje uyifite ikibazo wese nahande gyeretse mu kiki ko byo
mukiko narwo dosiye yacu irarufite. Nabwiye ko uyu munsi samunani
très bien wabivuze nabyo
uri kumbira ngo bijyane muri kiko ntasoni bijyane muri kiko
cyane cyane.
Imana ibababarire kuko mutazi ibyo muri mwukora.
Kugeza ubu uruganda rw'itabirwa Rwigara rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo, bivuga ko rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Umucamanza azasoma icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, aborozi n'abacuruzi b'ibitungo bakorera mu isoko rya Rugari ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu baravuga ko bakomeje guhombeshwa n'icemezo c'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Ico cemezo gikumira abaguzi ba mu karere ka Birava no muri territoire ya Kabare ku ruhande rwa Kongo. Ico kibazo kimaze imyaka irenga ibiri yamara inzego z'ubutegetsi bagasigura yuko batari bwa kimenye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika muri ako karere Stemistocle Mutijima atugire kumuriri w'inonkuru.
Baraza gisoko bakatugura inka ku buryo bwiza tukabona amafaranga rwose bikadushimisha, ariko bahagarakiye mu myaka ishize bahagaze twarahombye ku buryo budasanzwe. Murabona namwe mwihera amaso
numwe muri abo borozi bashora amatungo yabo ku isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macubaho mu karere ka Nyamasheke ku ruhande rw'u Rwanda. Aragaruka ku gihombo bakomeje guhura nacyo bitewe no kutabona abaguzi bayo matungo. Ni isoko ry'amatungo y'ubwoko bwose, amagufi n'amaremare, ariko bafite ikibazo cyane n'aborozi n'abacuruzi b'inka. Aba bavuga ko ku ruhande rw'u Rwanda abaguzi ari bake kandi n'amafaranga akaba ari ntayo.
Ngiye ikibazo mfite ni ukubera norora inka yanjye nayizana hano mu isoko nigurwe kubera ko abaturage n'amafaranga bafite, kandi abantu bagombaga kuyigura ni abashi none ntago bakiza.
Bino twebwe nta muturage ugura inka y'ibihumbi 600 hapa yayigura se akayimaze cyangwa abakongomani iyo bataje twebwe tuba dufite igihombo. Kuvuga ngo nanjye niba hari umuturage wazanye iyo nka y'ibihumbi 600 ngiye nkaba mfite ya 200 nagura imwe ya 600 araza ngurire ya 200 natabona uyigura ntabwo yindi magana abiri yangira abona agaciro.
Abakongomani abo baturage bagarukaho ko babaguriraga ni abaturuka mu karere ka Birava ho muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe mu bijwi rya Amerika yashoboye kuganira nabo batubwiye ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda arizo zabahagaritse gukoresha ibyambu byo mu mazi bambukirizaga aho ayo matungo.
Amato yatubaye ifunze, turafite ibibazo byo kugura inka, inka ikuba yo kujyana ku bukwe tujyane imbere Bukavu, tugiye Bukavu n'amaguru kandi tugaruke kugera Birafu. Batubabarire batugarurire ubwato wacu nacu buje hano bufate ituru bakizinka.
Aha twaranguriraga inka, ihene n'ingurube, ariko ubu ntibakitwemerera ko hari ikintu tuhapakira. Hano mu Rwanda nibo badukumira, baravuga ngo buriya bwato bwa Birava ntibugere hano, abashinzwe abinjira n'abasohoka nibo babikora. Twe rero turifuza ko badusobanurira impamvu bakomeza kudukumira. Aba Banyekongo bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka z'u Rwanda zibategeka kwambutsa inka banyuze ku mupaka wa Rusizi, aho naho bakemererwa kwambutsa inka imwe yonyine. ibariko birakomeza kugira ingaruka nyinshi ku mpande zombi.
Byarize ingaruka ku mucuruzi. Kuko nimba hano baraguraga inka 5000, none hakaba haze inka 5000 hakagurwa 3200 zigasubirayo. Urumva ko ari ingaruka ku mucuruzi kandi umucuruzi inka injiye hano yose no kuvuga ngo irahura n'ubundi subira ariko yahoye. N'umworozi waje kuyigurisha na warahomba.
Byadufashaga kwishyurira abana amashuri kandi tukanabona inyama zo kurya. Kuri ubu ntitukibona inyama zo kurya byaranze. Niyo mpamvu rero dukomeza gusaba ko mwadufasha mukatubariza abayobozi bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse na meya kuko nibo bafite ububasha bwo kudukomorera ku isoko. Yaba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'iz'ubutegetsi bwite bwa leta ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke ziravuga ko icyo kibazo ntacyo zari zakamenye gusa ngo zigiye kubikurikirana. Bwana Ntaganira Josue Michel ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere.
Ku masoko ya Rugari yaba yagezeho ikibazo ubu nibwo nkimenye, ndakihutira kuganira na bagenzi banjye habeho no kuganira nabo kugira ngo bagire amakuru amwe. Kuko icyo twifuza ni ubucuruzi buzanira umuturage inyungu, buzanira umuturage ubushobozi bwo kurushaho kwibeshaho butuma yiteza imbere muri rusange, kandi turakihutira kugira ngo tukemure kuko natwe ubwacu ni inyungu mu bijyanye no kubona imisoro yinjira mu karere.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari rikoreshwa hanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'igice cy'akarere ka Rusizi hose ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bakomeza kugaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi ndetse no muri teritwari ya Kabare hombi ho muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu gihe habayeho imbogamizi zituma bo bataza n'ubucuruzi busa n'ubuhagazi. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nari nabiciye ku masonga nk'itangura. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Murungu iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'amazi. Kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo bagarutse ku ngaruka mbi bariko barahura nazo kuri ico kibazo.
Tubwo kibazo cy'amazi ngaha turahangayitse kuko aha urabyuka saa tanu harageze kuryama birashika ukaba warondeye uteba izo saa za saa ine akaba niho ukiryama. Saa tanu yageruka ubyutse gutondera amazi bukarinda bucya utonze ku ibombo, n'ubundi amazi yagera kuza ukavoma ibido zibiri. Izo bido zibiri ukazikoresha umurango n'umugoroba, ntushobora koga, abana ntibashobora koga, ntushobora kumesa. Urumva turahangayitse cyane vrema, simbona yuko baguma basomba abantu, sinzi iyo baba bariko barabajya bihutira gusomba abantu, ntibiyumvira kubanza kubazanira amazi bakoresha. None abantu baguma bazana tubona, none biyumvira yuko ari imbwa, biyumvira yuko ari inkwavu, biyumvira ko ari iki. Twe turahangayitse cyane vrema, turasabye n'ukuri abantu bajeje ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Murongo biyumvira ku kibazo cy'amazi, turahangayitse cyane.
Hari abatonda saa tanu, hari abatonda saa sita z'ijoro, hari abatonda saa munani, hari abatonda saa kumi, hari n'abatonda saa munani bagataha batayatwaye, hari n'abatonda isaha cumi z'ijoro bagataha badatwaye amazi.
Kwanchinguru mutima disindirimbira nukijwi ryawe ryabariyanga gumana nanje niyo wabufite aho kujya ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda nanje nyine oh nanje nukuri sinzaguhinduka oya eh na bisobanura ya 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 yo ya 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 c'est toi ma vie mon ami c'est toi ya 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 yo ya 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 c'est toi ma vie mon ami c'est toi. Gendo bwire inshuti zawe konzabana nawe, gendo bwire inshuti zawe konzapana nawe, ngaho genda maze ubwire mama wawe, kandi genda maze ubwire papa wawe. Ngira mutima nibyo nibwira
mwari kumwe na Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius twese twifurize umunsi mwiza mubanyu no muvyanyu mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika.
Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ku rubuga rwacu rwa internet ari wazitatu@ radio yacu voa@.com abatwumva mwigenda kuko mukanya gato ya cyane saa 12 ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke.